Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyaryo vy'uyu munsi, ibiganiro bibandanya bishimikira ku makuru yo mu karere. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Amazi atubereye ikibazo. Ubu turiho tuzayabona imvura yaguye, tubone no gukoroka mu nzu.
Muruka amazi kera mama kinja. None wanyize iyo myanda nawe yabankoreye neza.
Abo ni abanyagihugu mu ntara ya Bugesera mu Rwanda bavuga ku bibazo by'isuku. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta y'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano yategerezwa kuba yagiye mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye. Gutana mu mitwe muri Sudani yo mu bumanuko kurabandanya naho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zategerezwa kuba zahagaritse kurwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba uno munsi wa mbere, Riek Machar yahoze ari cegera cha president wa Sudani yo mu bumanuko muri iki gihe ayoboye abagwanya ubutegetsi yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Yamara umuvugizi w'igisirikare cha leta ya Sudani yo mu bumanuko Colonel Philip Aguer avuga ko intego zishigikiye Machar zateye intego zishigikiye president Salva Kiir mu mugambi wo kwigarurira ubundi butaka. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi bwa Sudani yo mu bumanuko Riek Machar avuga ko ingwano ibandanya ishobora kugeramira bikomeye amasezerano y'amahoro. Amasezerano atari make yabaye imbere yaho hagati ya leta n'abagwanya ubutegetsi yarasambutse gato inyuma y'uko atewe ku igikumu. Vyitezwe ko igihugu cya Liberia gitangazwa ko kitakirimwo umugera utera indwara ya Ebola mu mpera z'indwi. Yamara abanyagihugu batanguye kwibaza ibyashikiye amafaranga yose yaragenewe kugwanya Ebola. Abanyaliberia barenga 4,408 barapfuye bahitanywe n'indwara ya Ebola kuva iyo ndwara yiyadukije mu gihugu mu mwaka w'2014. Igihugu cya Liberia cyatangajwe ko kitakirangwamo uwo mugera mu kwezi kwa gatanu. Yamara uwo mugera warasubiye kwiyadukiza indwi nke y'inyuma yaho. Abanyamahanga batanga ifashanyo bemeye gutanga $1,500,000 y'amadolari agenewe gufasha Liberia kugwanya umugera wa Ebola. Lami Pargoi ayoboye ishyirahamwe riserukira abanyagihugu Liberia Media Center avuga ko ishyirahamwe ryiwe ryatanguje umugambi wo gutohoza kugena amafaranga yari agenewe kugwanya Ebola yakoreshejwe. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu baherutse kwihereza amabarabara y'umugwa mukuru wa Liberia Monrovia aho batangaje ko batarahembwa na leta ku gikorwa bakoze igihe kiza cya Ebola ciyadukiza. Umuntu yapfuye yahitanywe na Ebola yatangajwe uno munsi wa mbere mu gihugu cya Sierra Leone. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiye uno munsi wa mbere mu ntara ya Alaska kubonana n'ababa muri iyo ntara no gushikiza ijambo mu ikoraniro aho abategetsi ba Amerika n'abategetsi bo mu mahanga, abahinga mu bumenyi n'ababa mu ntara ya Alaska baganira ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Arctic. Ico iryo koraniro rishaka gushika ko kubw'abategetsi bo muri yo kwa Perezida Obama no gutuma abantu bamenya kurushiriza kugenda ingaruka zo kwiyongera bikomeye k'ubushuhe mu karere ka Arctic biriko bigira ingaruka mu bice bitandukanye byo ku isi n'ivyo abantu bashobora gukora kugira bishure kuri icyo kibazo. Icyo kibazo carashimikiye ko na Perezida Obama mu ijambo yama ashikiriza uko indwi itashe ryo muri iyi ndwi aho yamenyesheje ko intara ya Alaska ishikirwa cyane n'imiriro yo mu mashamba, urubura rutera rugabanuka muri ako karere no gutituka kwihuta cyane kw'ibice byegereye ibahari hamwe n'ubushuhe butera bwiyongera mu gihe urubura rutera ruyonga. Irihuhusi bitera byiyongera muri antunga mu gihe urubura rutera ruyonga. Ubushikiranganje ujeje imigenderanire bwa Amerika bwatanguye ikoraniro ry'uno munsi wa mbere bumenyesha ko iryo koraniro rizofasha gutuma abanyepolitike bafata ingingo zihuta. Umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe uno munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abandi batari bake bari mu myerekano barakomereka mu gihe abapolisi bakomeretse igihe bombe yaturika mu myerekano yo kwiyamiriza guha ubwigenge kurushiriza abagwanya ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu bashigikiye igihugu cy'Uburusiya. Imyerekano muri rusangi yabaye mu mahoro hanze y'inyubakwa nshingamateka yahindutse inyuma y'uko abashinga amateka batoye kwemerera ihindurwa ryasabwe n'ibihugu byo mu rengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Abapolisi n'abari mu myerekano bose barashe imyuka ibabaza mu maso. Abategetsi bavuga ko umusirikare wa leta yarashwe mu mutima asandabira mu bitaro. Ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati bwatangaje ko abapolisi ijana bakomeretse, 10 muri bo bikomeye igihe bombe yategwa kuri bo n'umugwi w'abari mu myerekano. Umugambi w'amahoro ushigikiwe n'ibihugu byo mu rengero bw'isi wumvikanywe ko mu ntango z'uyu mwaka usaba abategetsi b'igihugu cya Ukraine guha ubwigenge kurushiriza karere ko mu buseruko bw'igihugu mu mpera z'uyu mwaka. Abagize leta y'igihugu cya Malaysia bihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur no munsi wa mbere inyuma y'iminsi ibiri y'imyirekano yasaba ikurwa ku butegetsi ry'umushikiranganji wa mbere Najib Razak. Najib Razak yifatanije n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bararorera no munsi wa mbere ku mugwa mukuru Kuala Lumpur defile y'abapolisi, abasirikare n'abakozi ba leta. Umushikiranganji wa mbere wa Malaysia Najib Razak ahanganye n'ivyagirizo bikomeye vyo kunyuruza amafaranga ya leta, yiyemeje kudatanga imihoho, akaba yagirije abari mu myerekano ko batabona kure kandi atamutima wo gukunda igihugu bafise. Abateguye imyerekano batangaza ko abantu barenga 200,000 bihereje amabarabara ku munsi wa gatandatu nejo ku munsi w'Imana kugira basabe gutanga imihoho kwa Najib. Yamara igipolisi kimenyesha ko ari mu myerekano bari munsi y'ibihumbi 30. Abategetsi bavuga ko abantu bagera ku 13 bitavye defile y'uno munsi wa mbere. Inzandiko zamenyekanye mu binyamakuru mu kwezi kw'indwi zerekanye ko umushikiranganji wa mbere wa Malaysia Najib Razak yaronse mu makonte yiwe bwite 1,700,000 z'amadolari avuye mu kigega c'igihugu kijejwe imitahe. Najib yarahakanye ivyo vyagirizo mu kuvuga ko ayo mafaranga aragashimwe yahawe kavuye mu bihugu vy'Abarabu. Radio America mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Kuno mwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda hikigo gishinzwe uko ibintu bihingurwa bitegeza gukwiza ibisabwa kivuga ko kimaze kugara amahinguriro agera kuri 10 acuruza inzoga ziborera zifungwa mu macupa ya plastiki. Ubuyobozi bw'ico kigo buvuga ko kubika inzoga mu macupa ya plastike bitera ingaruka zirimo n'indwara ya kanseri. Abacuruza izo nzoga babwijwe Amerika ko iyo ngingo yabatangaje kandi yabazaniye ubuhombe. Nivyo Asumta Kaboyi adushikiriza.
Kuva kuri itariki ya 31 Kanama yari itariki ntarengwa yahawe abanyenganda bakora cyangwa abacuruza inzoga zisindisha zabikoga mu macupa ya plastike kuba barangije gushyira izo nzoga zabo mu macupa y'ibirahuri. Umuyobozi ushinzwe iyubahirizwa ry'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Bwana Filipo Nzayire yabwijwe rya Amerika ingamba zafatiwe abacuruzi batubahiriza ibyasabwe n'ubuziranenge.
Itariki ntarengwa bahawe tazongera gusubirwamo ni itariki y'uyu munsi. Abatabyubahirije bakaba bafungiye services zigendanye no gukora izo nzoga. Nkaba zikura hanze ntabwo nta clearance bazongera kubona. Clearance no kuvuga ngo ni ukurekurwa. Ibicuruzwa byabo bikarekurwa n'inzego z'ubuziranenge, inzego za douane. Abazikorera hano none bazikora bakoresheje ibikoresho baturuki bakuye hanze, abo nabo ibyo bikoresho ntabwo bizongera kurekurwa ku mipaka. Inzego z'umutekano nka polisi bazazifata nk'inzoga zitemewe kandi zihanwa nk'uko amategeko biteganya.
Ikigo gishinzwe ubuziranenge kivuga ko inzoga zari ziri mu bubiko zizabanza gushira, ariko kandi ngo nta zindi zongera gusohoka mu macupa ya plastiki. Ku ruhande rw'abanyiri inganda bo bavuga ko iki cyemezo cyabatunguye kandi kikaba cyabazaniye igihombo umva ko kibaremereye. Umwe ufite uruganda rukora izi nzoga ariko utashatse gutangaza amazina ye yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Cyaje gitunguranye mu by'ukuri, rwakomeje gusaba batwongera igihe ariko nacyo ubona yuko kidahagije. Turatakamba ariko bagaragaza yuko ari ibyemezo byafashwe byarangiye, hafatwa icyemezo cyo kudufungira. Ariko rero nawe urabyumva ni ibibazo, business zigiye guhagarara ziba zirimo amaroni ya bank ibintu nk'ibyo. Ngiye ni igihombo, iyo mashini urumva ntiwakongera kuyicuruza biba byararangiye. nukufuga ngu yonji yoje ujumi hariko na wanja no kujirajiza kujirango ndeko ya hindu chiriga pfundi chiriga grase zibiranga.
Nubu kichi wachi uzira nenge chemera kwa hara wachuru uziba zaura nibi hombo bite wini mashini za rizara guzgo mbere ale kuchichi wachi vuga ko uzima gawa nyarugu andabu uzi mbere ya vjoz gana nzahire Filipo.
Uzira nenge muri uundi wahosi aliko muri muri kichi wazo turavuga uzira nenge vuga machupu. Ari amacupa ya plastic akozwe n'ibintu bita phthalate. Phthalate ni ururimi rwo mahanga rudafite igisobanuro mu Kinyarwanda, ariko izo ibyo binyabutabire byitwa phthalate babikoresha ubundi muri za plastic zisanzwe kugira ngo zigire umwihariko wa plastic, ariko ikagira ingaruka mbi kuba itera indwara zimwe zirimo za kansa, ingaruka z'imyubarukiro, ingaruka zo mu mitekerezo mu bwonko. Izo nizo ngaruka mbi ziterwa na bya binyabutabire bita phthalate.
Izi nzoga zizwi cyane ku izina rya suruduwiri ziba mu ducupa duto cyane, ariko zikagira urugero rwa rukoro ruri hejuru kuko inyinshi ziri hagati ya 340 ku buryo abantu benshi bazinyoye bagaragaza guhinduka cyane, ndetse benshi zikabatera gukora ibyo bataramutse gukora nk'urugomo, kwicana n'ibindi. Polisi y'igihugu ishyiriza inzoga mu rwego rw'ibikurura umutekano muke hagati mu baturage kuko byakunze kugaragara ko abantu bazisinze barwana bakaba bagera ku rugero rukomeretsanya cyangwa se hari nabicana. Urwego rucunga ubuziranenge bwemeza ko nyuma y'igihe cyatanzwe umucuruzi uzafatanwa inzoga zikiri mu macupa ya plastike azafatwa nk'umucuruzi magendo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mu Rwanda kandi bamwe mu bagize inama nshingamateka ishami rya Sena bagendeye uturere dutandukanye tw'u Rwanda baganira n'inzego zo hasi ku buryo abari muri ivyo bibanza by'ubuyobozi bogeze isuku ku banyagihugu. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiriwe Ubusa yakurikiranye iby'umugwi wagiye i Bugesera avuga ko ikibazo cy'amazi cyabandanije kubera intambamyi ako karere kitavugwa ko rumwe n'abagize inzego zo hasi. Amazi make ngo ntiyarakwiye kuba impamvu ihugira umwanda.
Abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi bagize icyo babwira abasenateri bari babasuye babakangurira kugeza isuku kubo bayobora mu karere ka Bugesera, bavuze ko bagereranije n'ibihe byahise isuku igenda igaragara. Kwikubitira ngo babanje gushyika amavunja n'icyo batarugaga n'abataramesaga imyambaro. Bwana Jacques Gashumba ayobora umurenge wa Nyamata ufatwa nk'umujyi wa Bugesera.
Ubwo wasanga umuntu afite umwanda ukabije ugasanga asokoza ni ubwo ku musatsi, umuntu tukagerageza no gushaka amasabune tukanaba mu Bugesera rimwe na rimwe dufatanyije n'inzego zatoza abagore neza n'izindi nzego.
Kuri Bwana Julius Rukundo umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu, isuku izaboneka kuri rubanda igihe abayobozi ubwabo nta usigaye. Bazakora icyo yise gusasa inzobe bakavuga ibibazo uko biri batabiciye ku ruhande kandi buri muyobozi akabigira ibye. Ni amagambo yumvikanisha ko hakiri byinshi byo gukora ku isuku ya Bugesera.
Niba uri umuyobozi w'akagari, niba uri umuyobozi w'umudugudu, ugahura n'abana bamwe bafite umwanda ushobora kuba bafata igishyimbo ugateraho kikamera, barahari bivuga ko banyarwabazi nateri ibyo birahari. Ndemeranya nawe, dufite icyo twakoze gikomeye, turacyafite urugendo rugaragara ko dukwiriye kuba twashyiramo imbaraga, kandi imbaraga ntitubikore nk'abantu batumwa nk'ubuyobozi, ntitubikore nka misiyo, ahubwo tukabikora nk'ibintu byacu tukumva ko ari ibintu biturimo. Mu gihe tutaragera kuri urwo rwego, tukaba tukiri ku rwego rwo kumva nihagira inspection igera aha ngaha, nihagira ibigere bityo biragene byo, ntabwo tuzaba turimo dukemura ikibazo cy'isuku cy'umwana.
Ikibazo cy'amazi akunze kubera iyanga gace k'Iburasirazuba na Bugesera iherereyemo gifatwa nka nyirabayazana mu kugira isuku nke kw'abahatuye. Aha ariko hakiyongeraho n'ikibazo cy'imyumvire ubuyobozi buvuga ko idateye imbere. Twasuye abatuye akagari ka Kanazi mu nkengero z'umujyi wa Bugesera.
Amazi atubereye ikibazo, ubu turiho tuzayabona imvura yaguye tubone no gukoroka mu nzu. Ni ukujya kuvoma mu masaa sita y'ijoro saa cyenda. Kubera ko haba hari intambara n'imihoro ku manywa nta wuvuma.
Iyi pantaro yawe niba wibuka uheruka kuyamesa ryari?
Ntabwo kuva nayikora ntabwo ndayimesa.
Bakumesera ryari?
Ntabwo bajya bamesera.
Kubera iki batakumesera se?
Sinzi impamvu batajya bamesera.
Muzehe uheruka mu mazi ryari?
Muruka amazi kera mama akinjyara.
tuvuge nk'iyusinziriye umva umezo
mese igikora karimo ndakonomba nyine nta kibazo ari kumwanda akabari wa wundi nkabandi gature nyine ku myanda yange none wankize iyo myanda nawe yabankoreye neza
bwana rwirwagaje uyobora karere ka Bugesera yabwiye abo bayoborana n'itsinda rya Senako amazi make atakabaye urwitwazo rwo kugira umwanda
ikibazo cy'amazi twese tugisaje kandi kiremereye cyane ndetse n'ubuyobozi cyacu uriho budufasha kugira ngo gikemuke ariko ntabwo gikwiye kuba ubwitwaza iteka aho usanze umuntu atakara agiye amazi nkayo aho usanze umwana agura amafunguro akabazi nkayo aho usanze ikigo gifite umwanda ngo nta mazi tubona iyo ndirimbo ikwiriye kureka amazi make ahari wakora iki ngo isuku irusheho kuba isoko y'ubuzima isuku irusheho kuba ibyo bitwara ikaho kandi bishoboka aho kugira ngo urwitwaze rube ijambo rimwe nta mazi
Senateri Laurent Nkusi wari uyoboye itsinda ryasuye Bugesera bungurana ibitekerezo ku guteza imbere isuku yibukije ko isuku ariyo shingiro ya byose
ubwo rero ntiyatera ubuzima leta itangaza amafaranga ivuza indwara zituruka ku isuku nke yakagombye gukoreshwa kubaka ibindi bikorwa remezo bitugeze ku majyambere bigaragara rero yuko mu by'ukuri igikorwa sena yajemo ntimucyumve nk'igikorwa cyo kunegura ni igikorwa gusa cyo kugira
bimwe mu bigomba kwitabwaho n'inzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu birimo urugamba rutoroshye rwo guhindura imyumvire ya rubanda nibiramuka bigezweho rubanda ruzazibukira kurana n'amatungo magufi rwimi ku muco wo kugira isuku ku mubiri kugira ubwiherero ubutunganye ku miryango n'ahandi hahurira abantu benshi ndetse no gukomeza kurwanya ikibazo cy'amavunja kikigaragara hamwe na hamwe ekabagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
ngo twebwe ntwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena ya kambere karizanye mwishwange na nyina titwaje kibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye urusha mwebwe n'iryangoro ntawe dukeneye kubona kuri umutumba wacu
urazi ko ntugukuri hando ryame
nanje ndaguhanyura umusaya
twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye
none ko urumugabo shirako
nawe shirako ko wumva urumugabo
umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha
namwe barabasutse n'ubukenyazi kaguma ubiginyo kurindi ikwave kurindi ikibando kukindi murabona
yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe
niba babitanguye
imbebwe
ngo umugambwe wacu ntihage igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere n'ukuri iyo nyifato y'abanyepolitiki irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo kurindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahiri nimuhangane mu vyiyumviro
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho igipolisi cagorobeje kwijabe kuri kuyu munsi w'Imana congera kizinduka kihakikujije kuva mu gaturuturi ko kuri uyu wa mbere gushika isaha zitandatu zo kumutaga mu kiganiro haba menyesha makuru umuvugizi w'ipolisi yerekanye ivyatowe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho birimwo barimwo aho kwijabe Fidelite yashatse n'ivyadushikiriza
ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku biro bya komine Bwiza niho umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yahereye ikiganiro yamenyesha makuru kandi naho hari hegeranijwe byatowe ku Ijabe nkuko Pierre Nkurikiye yabivuga ngo ibyo bigwanisho byatowe muri rumwe mu ngo ziri ku Ijabe ku mugoroba kuri uyu wa Mungu ubwo rugo ruri muri quartier ya gatatu inumero 9 umuvugizi w'igipolisi yadondagura ibyatowe
hariho inkoho zitatu za Kalashnikov hariho ibikono bijamwe amasasu bitatu byazo byari byuzuye amasasu hariho amasasu yizo nkoho angana n'igihumbi n'amajanindwi na 75 hariho grenade imwe hamwe n'igikono kijamo amasasu atana kimwe carimwe atwovuga nk'ipantaro zitatu z'igisirikare zimwe bita tenidokomba haratowe kandi dupapuro dukoreshwa mu gutoza amafaranga atogwa kandi n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo amapansuma
kuri urwo rugo ngo warafashe umuntu yemerera ko ibyo bigwanisho bya gisirikare byari bigamijwe gutwagwa muri kimwe mu bihugu bibaye y'ububanyi naho umuvugizi w'igipolisi atashimye kuvuga izina ry'ico gihugu
ubijanye n'uwo muntu yafatiwe ngaho kwijabe yaravuze yuko yari kwaregeranya ivyo bikoresho kugira ngo babijane mu gihugu kimwe kibaye
aho nyine kwijabe hari umunyagihugu avuga ko igipolisi camenye imiryango y'inzu yiwe akabazwa no kugena abapolisi bihaye ububasha bwo kwinjira mu rugo rwiwe bakoresheje ingufu nari ryabanye n'inzu atariho bari asaba gushumbushwa
igihugu c'amategeko ntashobora kubomora inzu y'umuntu tatu bamwagiritse tamana do pexisio bazanye naho bari kubaza ababanye bari gushobora ku telefone nkaza nkabugururira nsaba yuko bo ntunganiriza bakankoresheje iyo miryango bakansubiza nayo amafaranga yibwe yari miliyoni 2,600,000 na 200 hariho n'indi iliyasi y'2,500 nibyo mbona byononekaye cyane
kubijanye n'uyu munyagihugu asaba gushumbushwa umuvugizi w'igipolisi avuga ko umuceganyo bamuhaye ico byakozwe ivyo umunyagihugu atabirimwo
ivyo ntamwe ivyo baruko uri kurabivuga uretse ko ivyo uri kuravuga bivuye iwawe bitavuye mu cegeranyo c'igipolisi nibaza ko heza ugashubishikiriza abajejwe gukora amatohoza no umunyagihugu muzane abisigure neza amaheza bamufashe nimba yaragiriwe nabi ibintu vyiwe asubizwe mu ngiro hisuzwa amategeko
hagataho bamwe abanyagihugu bo kwijabe twavuganye baribaza igituma kwijabe ariho honye n'abapolisi bijukiye ntibatahura ico bivako
quartier ya Jabe sinzi ico bayirondera bamabaza imisi yose ikintu cyo kubahera abantu mu ma quartier si ibintu bisanzwe urabona nka haraho umuntu abagwaye canke aja nko gusoma ku isoko canke afisi
kuri je naho nyene muvugizi w'igipolisi yishuye yongera yerekana imvu zituma Jabita abgaho cyane
ene nakubwiye yuko ivyo bivana nico baba barondera aho hantu no kongena aho hantu aba hameze ejo bundi haratuririwe imodoka zibiri kandi uraziko mwiyo misi higeze kuba hariko haravugirayo amasasu mwijo
kuno wambiye mu quartier ya Jamii commune bwiza musaga cibitoke na kinama niyo yabereyemwo ikigo cyo gusaka ibigwanisho ibujumbura Fidelite ishatse kubwije rya Amerika
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
Naho muri Republika Haranira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko abagwanyi bitwaje ibigwanisho barashe ibisasu vya roket ku modoka y'abasirikare bashinzwe kurinda president atandatu muri bo barapfa umwe arakomereka ico gitero cateye ubwoba abanyagihugu bo mu karere ka Karambi barahunga yamara bagarutse abasirikare ba leta bamaze kuhashika inkuru y'imvaho turashikirizwa na Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal akorera igoma
Amakuru dukesha abaturage ba Karambi muri groupe mayarugari mu ntara ya Rucuru hari samwa za mu gitondo kuri uyu wa mbere ubwo abantu bitwaje intwaro barashe imodoka ya gisirikare yari twaye abasirikare batandatu bashinzwe kurinda president ba garde républicain bose bahita bapfa abaturage batuye muri ako karere bagize ubwoba bakeka ko ari intambara bahita bahunga noneho bibatera urujijo kuko nyuma gatoya hahise humvikana urusaku rw'amasasi Nuko bwana Eric Mashagiro umuyobozi wa groupe mayarugari yabitangarije radio Kivu 1 imwe mu maradio akorera mu mugi wa Goma ku murongo wa telefone yavuze ko iyo jeep ya gisirikare yahiye igakongoka kandi muri uwo mwanya hari umumotari warimo guhita nawe bamurasa amasasu ku kuboko arakomereka cyane Kugeza ubwo dutangaza inkuru twagerageje gushakisha abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ariko bose birinze kugira icyo batangaza kuri icyo gitero abenshi bakeka ko cyaba cyakozwe n'interahamwe cyane cyane ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Sepado imwe mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ryasinywe na bwana Omar Kavota riravuga ko iyo modoka bashinzwe kurinda president wa Congo bayirasheho ibisasu bibiri bya roket kandi iryo tangazo rikaba rivuga ko muri iyo modoka harimo umuofisi w'abarwanyi ba FDLR wafatiwe ku rugamba. Noneho bikaba bivuga ko FDLR arizo zagabye icyo gitero mu gushakisha uburyo bwo kuburizamo kugezwa igoma kuwo muofisiye wabo nawe wapfuye muri icyo gitero. Karambi n'urusisiro ruri mu ntara ya Rucuru hafi ya Kibumba mu birometre 40 mu majyaruguru y'umugi wa Goma ayegereye ishyamba ry'ibirunga bya Nyiragongo na Nyamulagira, kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba ari interahamwe zihishe zahunze ibitero bya FRDC mu ntara ya Lubero na Walikale. Ubwo urusaku rw'amasasi rwari rutuje nibwo abaturage batangiye kugaruka, ariko bigaragara ko bafite ubwoba. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Imbere yuko turangiza ibiganiro byo muri uyu mwanya, tusube tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije yo hirya no hino ku isi. Leta y'igihugu cya Sudani yo mu manuko n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya kuba barenze ku masezerano yo guhagarika ingwano yategerezwa kuba yagiye mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye. Gutana mu mitwe muri Sudani yo mu manuko kurabandanya naho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zari kuba zahagaritse kugwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu urangiye. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku mukuru wa Ethiopia Addis Abeba uno munsi wa mbere, Riek Machar yahoze ari cegera cha president wa Sudani yo mu manuko muri iki gihe ayoboye abagwanya ubutegetsi yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Yamara umuvugizi w'igisirikare cha leta ya Sudani yo mu manuko Colonel Philip Agwe avuga ko inteko zishigikiye Machar zateye inteko zishigikiye president Salva Kiir mu mugambi wo kwigarurira ubundi butaka. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi bwa Sudani yo mu manuko Riek Machar avuga ko ingwano ibandanya bishobora kugeramira bikomeye amasezerano y'amahoro. Kwindi nkuru twabwiye ko byitezwe ko igihugu cya Liberia gitangazwa ko kitakivugwamo mugera utera indwara ya Ebola mu mpera z'indwi. Yamara abanyagihugu batangiye kwibaza ivyashikiye amafaranga yose yaragenewe kugwanya Ebola. Abanya Liberia barenga 4,800 barapfuye bahitanywe n'indwara ya Ebola kuva iyo ndwara yiyadukije mu gihugu mu mwaka w'2014. Igihugu cha Liberia chatangajwe ko kitakirangwamo uwo mugera mu kwezi kwa gatanu, yamara uwo mugera warasubiye kwiyadukiza indwi nke y'inyuma yaho. Abanyamahanga batanga ifashanyo bemeye gutanga $1,000,000,000 vy'amadolari agenewe gufasha Liberia kugwanya umugera wa Ebola. Lami Porgoy ayoboye ishyirahamwe riserukira abanyagihugu Liberia Media Center avuga ko ishyirahamwe ryiwe ryatanguje umugambi w'ugutohoza kugenda amafaranga yaragenewe kugwanya Ebola yakoreshejwe. Abakozi bo mu gisata cha magara y'abantu baherutse kwiheriza amabarabara y'umugwa mukuru wa Liberia Monrovia, aho batangaje ko batarahembwa na leta ku gikorwa bakoze igihikiza cha Ebola ciyadukiza. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiye uno munsi kwa mbere mu ntara ya Alaska kubonana n'ababa muri iyo ntara no gushikiriza ijambo mu ikoraniro aho abategetsi ba Amerika n'abategetsi bo mu mahanga, abahinga mu by'ubumenyi n'ababa mu ntara ya Alaska baganira ingaruka zihindagurika ry'ibihe mu karere ka Arctic. Icyo iryo koraniro rishaka gushika ko kubwa abategetsi bo mu biro kwa Perezida Obama no gutuma abantu bamenya kurushiriza kugena ingaruka zo kwiyongera bikomeye k'ubushuhe mu karere ka Arctic biriko bigira ingaruka mu bice bitandukanye byo ku isi n'iby'abantu bashobora gukora kugira bishure kuri icyo kibazo. Twabwiye ko umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe uno munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abandi batari bake bari mu myerekano barakomereka mu gihe abapolisi bakomeretse igihe bombe yaturika mu myerekano yo kwiyamiriza guha ubwigenge kurushiriza abagwanyi ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu bashigikiye igihugu cy'u Burusiya. Imyerekano muri rusangi yabaye mu mahoro hanze y'inyubako nshingamateka, ikaba yahindutse nyuma y'uko abashingamateka batoye kwemerera ihindurwa ryasabwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bwa Ukraine. Nshuti z'ijwi rya Amerika, nakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo muri uyu mwanya hano bigarukiye. Mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo washize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi Rifatu Alimas Karara. Mugoroba mwiza mwese. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.